Radio Izmir America. Radio Izmir America di Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mukumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19 na metro 22 mu Rwanda aho turi no kuri FM 104.3 no kuri FM 88.8 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru ya kakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye bafatanije kubagezaho aya makuru. Uyu munsi tariki ya 21 z'ukwezi kwa 10 mu Burundi bibutse imyaka 27 irangiye Melchior Ndadaye wari perezida w'icyo gihugu yishwe. Abari kumwe nawe mu Jaka Frodebu iyo tariki bayibuka gute?
Iraki cya mbere ndoroko Ndadaye yaje arondera ineza y'abarundi arengera ineza y'uwarengera ineza y'umuganga wiwe arengera ineza y'umuryango wiwe nkaho abizira akabipfira. Icya kabiri nuko yarusigiye Iraki rya demokarasi.
Uwo ni Frederic bamvuga inyumvira wayoboye ishyaka Frodebu aba n'umuyobozi waryo mwungirije. Kabuga Felicien ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside azafungirwa Ilahi mu Buholandi mu gihe urubanza rwe rugikomeza. Muri Sudani imyigaragambyo yongeye kubura kubera ubukene mu gihe umucamanza w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha atangaza ko Omar al Bashir wahoze ari perezida wa Sudani n'abandi bakekwaho ibyaha bagomba kwitaba ubutabera. Na wano muri Amerika ejo kuwa kane hateganijwe ikiganiro mpaka cya nyuma hagati y'abakandida Donald Trump na Joe Biden bazahatana amatora yo mu kwezi gutaha. Aya makuru nayo yandi tubafitiye ni mukanya tugumane. Amakuru hirya no hino ku isi tubehere muri Afghanistan abantu 11 bose b'igitsina gore baguye mu byigano muri stade barimo bategereje gusaba viza yo kujya mu gihugu cy'abaturanyi cya Pakistan. Thomas Kamilindi arakomeza.
Hari hashize amezi 7 arenga Pakistan yarahagaritse gutanga viza muri Afghanistan kubera icyorezo cya virusi ya corona. Imaze kubisubukura ejo kuwa kabiri abantu ibihumbi n'ibihumbi batangiye guturuka imihanda yose mu ntara ya Nangarhar mu burasirazuba bwa Afghanistan bajya gusaba viza muri konsula ya Pakistan iri i Jalalabad umurwa mukuru w'intara. Kubera ubwinshi bwabo abayobozi b'intara n'inzego z'umutekano babasabye gutegerereza muri stade y'imikino yegereye konsula. Kubera kandi amahame y'idini rya Islamu abagore n'abagabo ntibagombaga kwivanga. Umubyigano rero wabaye uyu munsi mu gice cy'abagore bapfamo 11 abandi 13 barakomereka. Muri aba bose uko ari 24 abenshi nabageze mu myaka y'izabukuru nk'uko umuvugizi w'intara ya Nangarhar yabitangarije abanyamakuru. Buri munsi abanyafganistani ibihumbi n'ibihumbi bambuka umupaka wa Pakistani bagenda bagaruka akenshi kubera kujya gukorayo akazi kabatunze cyangwa se kujya kwivuza. Uretse uyu mubyigano abandi bantu 36 bose b'abapolisi bishwe uyu munsi mu gitero cy'abatalibani mu ntara ya Takar mu majyaruguru ya Afghanistani barimo na Raz Muhammad Dorandish komanda wungirije wa polisi mu ntara ya Takar. Umuyobozi w'ibitaro bikuru bya Takar Dr. Rahim Danish aratangaza ko abandi bapolisi 8 bakomeretse. Umuvugizi w'abatalibani Zabihullah Mujahid yatangaje ko aribo koko bagabye iki gitero nubwo bwose bari mu mishyikirano na guverinoma ya Afghanistan i Doha muri Qatar.
Umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Ilahi mu Buholandi aravuga ko Omar al Bashir wahoze ari perezida wa Sudani n'abandi bakekwa bagomba kwita ubutabera kubera ubwicanyi bwakozwe mu ntara ya Darfur. Fidel Niyongabo nibyo atubwira.
Umushyikiriza manza mukuru w'iyo sentare Fatou Bensouda yabitangaje ku munsi wa kabiri. Abo bantu bagenzwa ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha by'ihonyabwoko byakorewe mu ntara ya Darfur. Yamenyesheje ko bategerezwa kuja imbere y'intahe bidatevye. Avuga ko uburyo bocegura urubanza ariko babiganira n'abategetsi ba Sudani ko ariko baraba ibishoboka byose. Amenyesha ko afise icyizere inyuma y'inama yagiranye n'abategetsi bakomeye ba Sudani mu rugendo yagize muri ico gihugu. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha yarasohoye imitahe yo guhagarika Omar al-Bashir n'abandi banyasudani batatu bikekwa kuba bakoze ibyaha byo mu ntambara, ibyaha by'ihonyabwoko hamwe n'ibyaha by'agahomera bunwa byakorewe mu ntara ya Darfur Abashir apfungiwe ku mugwa mukuru wa Sudan Khartoum kuva kuwe ku butegetsi mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2019 hari inyuma y'imyerekano yamaze amezi atari make
tuve muri Sudan tuji Lagos muri Nigeria ho umuntu umwe yaguye mu myigaragambyo y'urubyiruko rwarenza ku mategeko y'umukwabu rusubira mu myigaragambyo Joe Biden arasaba Perezida Buhari n'igisirikare cye guhagarika urugomo kuri rubanda Fidel Niyongabo arakomeza inkuru
abari mu myerekano yo kwiyamiriza igipolisi bagumye mu mabarabara mu gisagara cya Lagos uno munsi kuwa gatatu barenze ku itegeko rya leta riziririza kuja mu mabarabara inyuma y'ijoro ryaranzwe n'akajagari igipolisi cyararashe ku bari mu myerekano igipolisi cyarashe kandi uno munsi kuwa gatatu ku mikangara ari mu myerekano yari yashize amabariyeri mu gice cy'igisagara cya Lagos aho igipolisi cyarashe ku bari mu myerekano yo mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri igitegeko kitamenyekanye cy'abari muri iyo myerekano barasize ubuzima abandi barakomereka hari amakuru yatangajwe ko amasasi yumvikanye mu bice bitandukanye z'igisagara cya Lagos harimwo no kwibarabara rikuru rija ku kibuga cy'indege mu kibanza gikomeye amabisi ahagararamwo hamwe no hanze inyubakwa za televiziyo abari mu myerekano batangaje kandi ko amasasi yumvikanye mu bindi bice bitari bike bya Nigeria harimwo umugwa mukuru wa politika Abuja Perezida Muhammadu Buhari ntacyo aratangaza kuri iyo myerekano n'uruhagarara biriko biraba mu gihugu ibiriko bibera muri Nigeria byatumye amakungu abikwirikiranira hafi Joe Biden umukandida azoserukira umugambwe w'abademokrate matora ya perezida azoba mu ntango z'ukwezi gutaha muri Amerika yiyamirize inyifato y'abapolisi yo kurasa bari mu myerekano yasabye perezida Buhari n'igisirikare cy'igihugu guhagarika gukoresha ingufu z'umurengera ku bari mu myerekano yifatanije nabo bose babuze ababo mu bwicanyi bwakozwe ku bari mu myerekano yamenyesheje ko Amerika yifatanije n'abanyanigeria bariko bagira imyerekano mu mahoro basaba ko inzego z'igipolisi zitunganywa bushasha ruswa ikarangira mu gihugu
Fidel Niyongabo urakomereza muri Sudani nanone abaturage bongeye kubura imyigaragambyo yo kwamagana ubukene bubugarije
iyo myerekano yabaye uyu wa gatatu mu mabarabara yo ku mugwa mukuru Khartoum no mu bindi bice by'igihugu abanyagihugu bariko biyamiriza ubuzima bubi babayemwo hamwe n'ingufu z'umurengera zakoreshejwe n'abapolisi ku bari mu myerekano mu ntango z'uku kwezi iyo myerekano ibaye indwi imwe inyuma y'aho abantu 15 biciwe abandi batari bake nabo barakomereka igihe abanyagihugu bo mu bwoko butandukanye batana mu mitwe bisunze ubwoko biyamiriza kandi ingufu z'umurengera zakoreshejwe na leta ku bari mu myerekano mu buseruko bw'igihugu uruhagarara rwadutse inyuma y'aho umushikiranganji wa mbere Abdallah Hamdok mu ntango z'uku kwezi yirukanye buramatari w'intara ya Kasara iri mu buseruko bw'igihugu amasanamu yahererekanijwe ku mbuga ngurukana bumenyi yerekanye abantu bariko baragira imyerekano ku mugwa mukuru Khartoum hamwe no mu gisagara bifatanye cya Omdurman hamwe no mu bindi bice by'igihugu abari mu myerekano baturiye amapine y'imodoka mu bice bimwe bimwe by'umugwa mukuru leta mfata kibanza irananiwe no gusubira kunagura ubutunzi bw'igihugu bwasinzikaye bikomeye abanyagihugu ntibaronka ibintu ngenderwa ko nk'ibitoro ibifungurwa n'imiti
urakoze Fidel tuje mu Bufaransa noneho aho umushinjacyaha yagejeje bwa mbere imbere y'umucamanza abantu barindwi bakekwa uruhare mu iyicwa ry'umwarimu Samuel Paty Thomas Kamilindi byagenze bite
Samuel Paty yigishaga iby'amateka n'ubumenyi bw'isi mu ishuri ryisumbuye mu ntara ya Yvelines hafi ya Paris umurwa mukuru w'Ubufaransa umusore w'imyaka 18 y'amavuko witwaga Abdulak Anzorov umuyisilamu wakomokaga muri Chechenia mu Burusiya yamwisha muciye umutwe ku itariki ya 16 y'uku kwezi polisi yarashe uyu Anzorov nawe arapfa amaze gukora ibara abantu barindwi bakekwaho ko bamufashije mu ibara rye bagejejwe imbere y'umucamanza baregwa iby'iterabwoba barimo abana babiri batarageza ku myaka 18 Anzorov yaba yarahaye ruswa y'amafaranga kugira ngo bamuhe amakuru kuri mwarimu Paty abandi bantu 9 bari bafunze by'agateganyo bafunguwe polisi ivuga ko itarabona icyo yabashinja kugeza ubu barimo ababyeyi ba Anzorov bombi sekuru na murumuna we umwe hagati aho guverinoma y'Ubufaransa yahagaritse umuryango wa kisilamu witiriwe Sheikh Yassin mu rwego rw'umutekano no kurengera umuco n'uburezi nk'uko leta ibisobanura Sheikh Yassin n'umwe mu banyapalestina bashinze Hamas iri ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba rwa leta zunze ubumwe za Amerika, Uburayi na Israeli. Hamas yahakanye ko ntaho ihuriye n'uri ya muryango wa Kiislamu wahagaritswe mu France. Kurundi ruhande, ministri w'ubutegetsi bw'igihugu mu France, Gérald Darmanin, yategetse polisi kurinda imisigiti yo mu miji ibiri Bordeaux na Béziers mu majyepfo y'u Burundi kubera urugomo ruyibasiye burimo ubutumwa bwacicikanye ku rubuga rwa Facebook busaba gutwika iyi misigiti.
Komeje kumva radio y'u Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mudukurikira no kuri Facebook na YouTube kuri VOA radio yacu no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu voa.com mukanya na makuru yo mu biyaga bigari. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari cyohere ku rwego MICT rwasigariyeho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwarashyiriweho Rwanda rwafashe icyemezo cyo gufungira Felician Kabuga Ilahi mu Buhorandi aho kujyanwa yarusha muri Tanzania mu gihe urubanza rwe rugikomeza. Umunyemari w'umunyarwanda Kabuga Felician akurikiranyweho ibyaha bya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Pierre Claven yo nkuru arakomeza.
Umucamanza w'ugwego MICT gwasubiriye sentare mpuzamakungu ziri mu OTPR yari yashinzwe kuburanisha abagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi muri 1994 mu Rwanda yafashe ingingo ko Felicien Kabuga arungikwa gufungirwa mu ibohero riri Ilahe mu Buholandi aho kujanwa yarusha muri Tanzania nk'uko umutayi wa mbere kumurondeza no kumufata wabivuga. Kabuga Felicien umusaza w'imyaka 87 nk'uko yabibwiye sentare iri Paris mu Bufaransa aheruka gufatirwa nyene i Paris mu kwezi kwa gatanu guheze ari naho gushika ubu afungiwe aregwa ibyaha bya jenoside yakorewe Abatutsi no kuba ariwe yatanze uburyo bwose bwakoreshejwe. Yafashwe amaze imyaka irenga 25 arondegwa. Ingingo yo kumurungika Ilahe yafashwe kuri uyu wa gatatu n'umucamanza Ayan Bonomi yagenywe kuburanisha urubanza rwa Kabuga. Iyo ngingo ijwi rya Amerika rifite iyi kopi ivuga ko Kabuga byemejwe kwa magara amukitse kandi ko ageze mu zabukuru gutyo ko kumufungira no kumuburanishiriza yarusha muri Tanzania byo bangamira ubwigenge n'amagara yiwe. Gushika ubu itariki azurungikirwa ko Ilahe hamwe n'urubanza rwiwe ruzotangurira ko ntiziramenyekana. Gusa umucamanza afise urwo rubanza rwiwe yavuze ko ari vuba kandi ko n'izo ngingo ziri mu byerekeye dosiye y'urubanza rwa Felicien Kabuga. Umujyango ibuka uharanira inyungu z'abarokotse w'inyabwoko ryakorewe Abatutsi Felicien Kabuga kekwa kuba yaragizemo uruhara wowe wifuza ko aburanishirizwa mu Rwanda. Aisha Kenaftari umunyamabanga nshingwabikorwa wa ibuka mu Rwanda yabwiye BBC kwifatwa rya Kabuga yabaye inkuru nziza kuri bo. Yongera ko kwico baciza kuri ibuka ariko yozanwa mu Rwanda akaba ariho aburanira. Yamara abunganira umutama Kabuga baheruka gusaba ko yoburanira muri icyo gihugu cy'u Burundi kubera impamvu zifatiye ku buzima bwiwe butameze neza. Maître Emmanuel Artit umwe muri bo yandikiye umucamanza Carmel Agius atwara sentare ya Woni iri arusha muri Tanzania asaba ko uwo mukambwe yoburanira mu Burundi. Yasiguye ko muri Tanzania atangiye ngo zikomeye zashyizweho zo kwirinda ikiza cy'umugera wa corona bikaba byobangamira ubuzima bw'uwo musaza ageze mu zabukuru. Basigura kandi ko Kabuga atashobora gufungirwa yarusha kubera indwara zibangamiye amagara yiwe. Abo banyamategeko bamenyesheje ko muri izo ndwara harimo diabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara yo mu bwonko ituma yibagira ngoga. Ikindi kandi bari bavuze ko kumujana yarusha ari ukurenga uburenganzira bwiwe bwo kuba hafi y'umuryango wiwe. bavuga kandi ko ingingo yo kumureka kaburanira mu bihugu bya Burajya iyo nafasha sentare n'abacamanza gutegura neza urubanza mu mizi ico bikoze sentare iri yarusha yari maze gutangura imyiteguro kugira ngo mukiringo kitarenze ukwezi kumwe uru rubanza ruzobe rwamaze gutangura kuburanishwa iyo sentare iheruka gushiraho abacamanza batatu bazoburanisha Felicien Kabuga barimo umwongereza umunyayirigwe n'umuganda yarusha muri Tanzania asanzwe hariyo n'abandi bahoze arabashikiranganje canke abakuru mu gisirikare ca kera c'u Rwanda bagirizwa ivyaha vy'ubunyabwoko ryakorewe abatutsi muri 1994 hari n'abarekuwe canke bagizwe abere na sentare ariko bakiri yarusha kuko n'ibihugu vya Buraya birimwo imiryango yabo vyanse kubakira nabo bakanga gusubira mu gihugu cabo abo bagira ku 10 ubu batunzwe nawo yarusha cyeklave ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Tuje mu Burundi aho uyu munsi bazirikanye imyaka 27 ishize President Melchior Ndadaye yishwe mu misa yo kumwibuka. Umushumba wa Arkidiyosezi Gatolika ya Bujumbura Musenyeri Gervais Banshemyubusa yahamagariye Abarundi muri rusange n'abategetsi by'umwihariko kugendera ku matwara ya Ndadaye washakaga ko abanyagihugu bose bishyira bakizana. Mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza yaduteguriye inkuru.
Ibirori nyamukuru byo kwibuka Melchior Ndadaye byabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura naho yiciwe. Nkuko yari umukatolika byabanjirijwe n'imisa somewe kuri paruwasi ya Michel hagati na hagati mu gisagara imbere yo kuja gushira ingozi z'amashurwe ku ntatemwa yiwe n'abagendanyi biwe ziri hafi yaho. Musenyeri wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura Gervais Banshimiye Ubusa yavuze ko Ndadaye yibukwa nk'umuntu yerekeje ubuzima bwiwe ku kurondera kwitunganya neza kw'igihugu ciwe na bene co. Yashimangiye ko ategerezwa kubaka Burundi bw'iteka buzinjyane n'ukwama abantu basubiranamwo.
Imana kongo banga yamamoteka abantu b'intwari kawe kugira ngo indoto ziwe zibandanye ziranguka Uburundi bwacu bubu bw'iteka buronka amahoro amahoro ahagaze ku butungane. Tugomba kubaka Uburundi bw'iteka kuri bose buzira akarengane buzira agasuzuguro.
Musenyeri Banshimiye Ubusa yibukije ko Ndadaye yari yatahuye ko demokarasi yari ituma abanyagihugu bihitiramo abarongora biciye mu matora meza. Niko kuvuga ko ari igihe co kwisuzuma kugira ngo Abarundi bamenye n'ibiragi ryiwe ryaragendewe.
Nikabe akajyo keza ko kuraba ko twagumije kandi turiko turateza imbere ivyo urayi vya Ndadaye vyerekeye impa vyiza ya demokarasi ihagaze kabose ibereye ugusondera kubaka intwari yubahiriza bose mu byo bari kuriwe intwari idakumira intwari arengaye intwari idasoteza ko turiko turaninahaza perezida Melchior Ndadaye n'igihugu y'u Burundi reka nk'ubu yogaruka yosanga twaratambutse dushingura akadutera yosanga twakindiye aho turi n'isekuru cyane yohafasanga yibwira ko twasubira inyuma nk'ibirere.
Izo bibazo hejuru ya Amerika byayibajije bamwe mu banyagihugu y'u Bujumbura no mu ntara ya Rumonge mu manuka bushyira uburengero. Abenshi bemeza ko karanga mutima Kandadaye kajanye nawe.
Mvutse ngo demokrasi yavutse iracariho icanangura kwibaza nimba yoba yarabayeho. Sinovuga ko yoba igihari nkuko byategerezwa. Kugira uhabwe ikintu hariho nabibonye nanje byaranshike ugiye gusaba ijambo bakakwanza kukubaza uri muri systeme uri mu mugambi
unye umuntu aravuga ibyo yifuza kandi arashikaho yifuza mu gihugu cyose cy'u Burundi iragi Ndadaye ubunye rirakurikizwa ari mu kazi ntukumigwa.
Irababaje cyane kubona ibyo yarwaniye ibyo yazize tutigeze tubishikako. Rero ku bwanje mbona Burundi butigeze guhinduka yagwanije n'ubu nibyo bikihari nibyo tukibayemo. Usanga Uburundi ari ubw'umugwi mutoyi waba bufise mu minwe.
Ndadaye yipfuza ko Abarundi bishira bakizana mugabo sivyo bihari ubu. Hirya no hino ubwicanyi buraba abanyuruzwa bakanyuruzwa hama bakabura uburengero.
Icyo mere ni vyinshi bicaye ngaho ntiwobona harimwo n'abagiye gusaza bagapasiyona atanakazi biteze bakorako. Ubukene n'inzara biri mu kutwica nuko biratandukanye cyane ivy'ubu unye nakuronka ngo nakazi hatabayo ka mwana wa mama ibiturire niko kuko nta kayagwa. Demokarasi y'ubu nta nubwo yegereza kuyo Ndadaye yipfuza.
Ibiturire biriho ubushomeri buruzuye kandi ukazi
usanga hirya no hino habaye ibintu by'ubwicanyi ku byerekeye ubu birateye agahinda. Namwebwe murabona yuko ibyo yipfuriza u Burundi atari ko biri.
Mukurindira impinduka mukurishira hamwe abode y'impfuzi n'abapfakazi babubahwa bicanye na ndadaye asaba ubutungane n'izindi nzego kwerekana by'ukuri cy'ababo bazize no guhana abakoze amabi mu bitandukanye. Ajya hishaki
ubwo bwicanyi bwose nta uramenye ngo nyezina yabo bwambere no kumenya ukuri kubyabaye ubutungane bugakurikira niho hazoshora kuba ukunwana nyakuri abakoze ayo bacigwa imanza hanyuma duharanire twese dukeneye kubana. Umututsi yarapfuye, umuhutu yarapfuye, gusa dukeneye yuko ukuri kuja habona ninde yabikoze kubera iki badahanwa.
Melchior Ndadaye yishwe afite imyaka 493 nyuma y'amezi atagera kuri ane ari mu ntebe y'umukuru w'igihugu. Niwe muhutu wa mbere yarabaye perezida w'u Burundi kandi yabaye umukuru w'igihugu wa mbere yagiye ku butegetsi yatowe n'abanyagihugu. Abamubanjirije bose baturuka muri komini imwe ya Rutovu, intara ya Bururi mu manuko bw'u Burundi, kandi bari abasirikare babukuranye ko habanje kubihirikwa ry'ubutegetsi ariko batamarasa seretse. Ubwicanyi hagati y'abatutsi n'abahutu bwakurikiye urupfu rwa Ndadaye bwahitanye abantu barenga 1,300 nk'uko ni yabisiguye. Eloge Burikane
Amerika. Urakoze Loge Willy Kaneza, tukivuga kuri iyi nkuru mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Frederic bamvuga inyumvira wigeze kuba umuyobozi w'ishyaka Frodebu akanaribera umuyobozi wungirije muri iki gihe aba mu Bubiligi. Fidel Niyongabo yabanje kumubaza uko yibuka iyi tariki Perezida Ndadaye yiciweho.
Ko umwaka utashe twama twibuka iyo tariki kubera ko ari tariki yibagiranwa mateka amategeko y'igihugu kubera ko icyo gihe isi yubamye aho abansi b'igihugu bagandaguye umukuru w'igihugu hanyuma bakamugandagurana n'umukuru w'inama nshingamateka Ponciano Kalibwami bakamugandagurana n'icegera cy'umukuru w'inama nshingamateka Honorable Jules Bimazubute bakamugandagurana n'umushikiranga w'intwaro yo hagati Juvenal Ndayikeza bakamugandagurana n'uwari ajejwe igendereza umushingantahe Richard Kumwana hanyuma babura amatari batatu munyuma barishwe wa Gitega wa Karuzi wa Bubanza n'uwa Kirundo munyuma urumva abadepite benshi barashwiragira abandi baricwa. Urumva icyo gihe demokarasi yari yamaze gucika umutwe Burundi buratatana dusubira kwiyunga kugira ngo turabe ingene demokarasi itagenda kagirire ari nacyo rero bitavuyemo ingene twumvikana n'ubutegetsi bwa Ifrona bwari bwatsinzwe mu matora turabe ingene twosubira kubaka igihugu haba ibyara ry'amasezerano ya Arusha. Rero iyi tariki iratwibutsa rero ibyo bintu byose tuba twagaciyemo aho twibuka akahise akuu na kazoza ka demokrasi mu gihugu cy'u Burundi.
Iyi tariki 21 ukwezi kw'icumi ukwibuka urupfu rwa Ndadaye umunsi w'imbere yaho ihuriranye n'uko hari abantu batari bake basomewe imanza kuri dosiye ijyanye n'iyicwa ryiwe bagirizwa ko babigizemo uruhara. Iyo ngingo ya sentare ntayinyuzwa mu Burundi ngingo mwayifashe gute?
Twebwe ku bwacu iyo ngingo n'ingingo tufata twifize mu kiringo turimwo cya politike kubera ko hari haheze imyaka 15 umugambwe Sendege FDD uri ku butegetsi kandi uwo mugambwe warigeze no gucudika nabo bariko baracira imanza none ubu uho habaye iki kugira ngo bahindure iyo nyifato uyu munsi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko dukurikiye ingene ibintu biriko biragenda nuko uyu munsi uyu mugambwe watanguye kuvyura mu madosiye haraheze imyaka 2-3 wari witwoza yuko iyo dosiye ivyuka bakegura amatora mu kwezi kwa Rusama mwaka 2020 kugira ngo barabe ingene abantu b'abahutu bo wemera bati barya abantu barakomeye n'imanza zari zaranariraje barazubahutse no kuvuga nibo bantu banyaye mugabo bibuka gutora iyo geno isura yagurutse kubera ko abanyagihugu ntibabatoye ibyo byose bakoze kugira ngo babareshe kuzura bapfuye kugira mwene izo manza si byo byatumye abahutu bacu babakurikira ngo babemere ku nguvu kubera ko baciye babona bati ko ari ibyo bakoreye gukoresha kumvo za politike hanyuma icyo gituma rero twese twifuza ko izo manza ziza atamuntu ashobora kuvuga ngo rwaciwe mu gihe cya politike kitari cyo twifuza yuko izo manza zoza mu by'ukuri abarundi bose baratashe hari amahoro mu gihugu abarundi ashobora kwishyura no kwizana mu gihugu cy'iwabo hanyuma akazana izo manza abantu bakaburana bararondera bababuranira bakabarondera mugabo atari ibintu bace bakwegera ko mu bijyanye na politike twese icyo nicyo twifuza nayo ubu kuzana urubanza bakaruca mwene uko siko duca twumva ko ari byo kubera ko dusanga turi mu gihe cya politike kimeze nabi
muri make cyane mu kurangiza ni irihe ragi mubona abarundi bogendera ko rya nyakwigendera president Ndadaye muri make
iragi rya mbere uko Ndadaye yaje arondera ineza y'abarundi arengera ineza yiwe arengera ineza y'umugambi wiwe arengera ineza y'umuryango wiwe yaje arondera ineza y'abarundi gushikaho abizira akabipfira ibyo ni ragi rihambaye cyane cya kabiri nuko yadusigiye iragi rya demokrasi demokrasi yarongera ko kandi akavuga ati muri demokrasi abantu babwirizwa kungana imbere y'amategeko bakangana n'imbere y'ibyo leta iha abantu bafite uburenganzira basumanya kubera ubwoko kubera intara kubera imiryango kubera n'ibindi
Frederic bamvuga inyumvira mu kiganiro na mugenzi wacu Fidel Niyongabo Tugarukiye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Donald Trump uhagarariye ishyaka ry'abarepublikani na Mike Pence uhagarariye iry'abademokrate bahangana mu kiganiro mpaka cya nyuma kibanziriza amatora ateganijwe tariki ya gatatu z'ukwezi gutaha ibindi reka tubyumve muri iyi nkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika tugezwaho na mugenzi wacu Themistocle Mutijima uri mu burasirazuba bw'u Rwanda
Ikiganiro mpaka cya kabiri ari nacyo cya nyuma mbere y'uko umunsi w'amatora y'umukuru w'igihugu gera giteganijwe kuri uyu wa kane ariko noneho hakurikizwa amabwiriza mashya mu rwego rwo gukumira kw'abakandida bacana mu ijambo Perezida Donald Trump yagaragaje ko atishimiye muri rusangi uburyo iki kiganiro kizabera mu mujyi wa Nashville muri leta ya Tennessee giteguyemo Bwana Trump yagize ati nzitabira ariko ntabwo byanyuze mu mucyo uburyo bahinduye n'ingingo zo kuganiraho ikindi kitari mu mucyo kandi nuko umuyobozi w'ikiganiro dufite abogama rwose Kristen Welker umunyamakuru ubashywe cyane wa televiziyo ya NBC ukurikirana inkuru zirebana n'ibiro by'umukuru w'igihugu White House ni uzayobora iki kiganiro mpaka kandi yahisemo kubaza Bwana Trump na mukebawe w'umudemokrate Joe Biden ku ngingo irebana no kurwanya icyorezo cya COVID-19 imibereho y'imiryango y'Abanyamerika ikibazo cy'amoko muri Amerika imihindagurikire y'ikirere umutekano w'igihugu ndetse n'imitegekere nyamara uruhande rushinzwe kwamamaza Trump kuri uyu wa mbere rwari rwatangaje ko ikiganiro mpaka cyagakwiye kwibanda cyane ku bibazo birebana n'imibanire n'amahanga kubashinzwe kwamamaza Joe Biden ariko bagatunga agatoki Trump ku gushaka kwihunza ingingo irebana n'uburyo ubutegetsi bwe bwitwaye mu guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona mu gihe impande zombi zemeranyije na mbere ko abayoboye ikiganiro mpaka ari nabo bagomba guhitamo ingingo ziganirwaho Bwana TJ Ducro umuvugizi wa Biden ati nk'ibisanzwe perezida ashishikajwe cyane n'amabwiriza y'ikiganiro mpaka kuruta kubonera igihugu ubufasha gikeneye ngo kive mu bibazo Ikiganiro mpaka cyo kuri uyu wa kane kizaba kigizwe n'uduce tw'iminota 15 aho muri buri gace havugwa ku ngingo zitandukanye buri mukandida azajya ahabwa iminota 2 yo kuvuga hakurikireho impaka zifunguye mu kiganiro mpaka giheruka guhuza abakandida bombi mu kwezi gushize kwa cyenda Bwana Trump yakomeje kujya ca mu ijambo Biden wanyuzaga maka musabati ushobora guceceka mugabo kubw'ibyo akanama gashinzwe gutegura ibi biganiro kiyemeje gushyiraho impinduka mu rwego rwo korohereza ko haba impaka zifatika kuri uyu wa mbere katangaje ko mu gihe cy'iminota 2 ugenewe kuvuga muri iyo minota ari we wenyine uzajya wakirizwa mikoro naho ya mugenzi we yo ibizimijwe binyuze mu nyandiko ako kanama kashyize ahagaragara karagira kati abashinzwe kwamamaza ku mpande zombi muri iki cyumweru bashimangiye ko bemeranya n'ibwiriza ry'iminota 2 itarimo gucana mu ijambo kugira ngo iryo bwiriza rishobore kubahirizwa umukandida ufite ijambo niwe wenyine uzajya ubafite mikoro ifunguye ako kanama katangaje ko nubwo kemera ko nta ruhande rushobora kunyurwa n'amabwiriza yose uko yakabaye kizera ko ibyakozwe biza gutanga umwanya ungana kuri buri ruhande kandi biri no mu nyungu z'abaturage ba Amerika abakandida perezida bari bahuriye mu kiganiro mpaka cya mbere mu mpera z'ukwezi kwa cyenda ndetse ikindi kiganiro cyari giteganijwe mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cumi nyamara Bwana Trump yaje gupimwa asanga mu bwandu bwa COVID-19 akanama kadafite aho kabogamiye gashinzwe ibi biganiro mpaka by'abakandida perezida gasabye ko abakandida bahuzwa mu kiganiro hifashishijwe ikoranabuhanga badahurijwe ahantu hamwe perezida Trump arabyanga
Mshuti mukomeje kudutega matwi amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba nahatu yasoreje ndabashimiye mwese mwayakurikiye hamwe n'abagenzi banje bandi bamfashije kuyategura yegeranijwe na Fatou Alimas Kalala yarahagarariwe na Frederic Nkundikije igihe mwumva ndi Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.